Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Turukumusi wakabiri gerekezo ya 19 ntwarane mwaka 2024 nchuti namwe bagenze mwashime ukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahani kaze murano makuru twabateguriye ayo twatorokanirije nayo tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ishirahamwe CBDH vika ry'abaharanira gateka kazi na muntu ba mu makambi y'impunzi iranegura ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yemanga ko abarundi bose bamerewe neza uretse abagizwe abaja b'u Rwanda. Muri iryo shirahamwe babona ko umukuru w'igihugu ariko arasamaza abarundi ku bibazo bibugarije mu gihe yategerezwa gukora ibishoboka kugira atunganye neza ibijanye na politike yotuma izo mpunzi zikiri hanze zitahuka. Leta y'u Burundi ikwiye kugaba ikazitira kugira ishirahamwe rishasha SOPEBU rijejwe gukurikirana ivyinjizwa n'idandazwa ry'igitoro mu Burundi ntiryononegwe mu kazi karyo nk'uko vyagiye birashikira ayandi mashirahamwe ya leta akamugategwa n'ishirahamwe PASEM twabibateguriye. Amakenga n'ubwoba ni vyinshi mu banyagihugu bo ku mitumba ya Kibogoya Urima na Kinyota iri hafi igisagara ca Muyinga kuko ngo hamwe atagikozwe amazi y'imvura aca mu miserege iriko irubakwa mu bikorwa byo kubaka amabarabara muri ico gisagara ashobora kubandanya situra amazu n'imirima basaba leta kubagarukira ko kare ibara ritaragwa. Amakuru twateguriye saa gusa mu kanyi sase na makuru mwidonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaha ikaze mu makuru twateguriye tuyahere muri politiki aho ishirahamwe ry'abaharanira gateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi rinegura ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yemanga ko abarundi bose bamerewe neza uretse abagizwe abaja b'u Rwanda. Hari ku munsi wa gatandatu uheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe abakenya rugamba muhari w'abakenyezi bo mu mugambwe CNDD-FDD ku bwa Leopold Sharangabo arongoye ishirahamwe CBDH Vika abona ko izo mvugo zifise intumbero yo gusamaza abarundi ku bibazo bibugarije mu gihe yategerezwa gukora ibishoboka kugira atunganye neza ibijanye na politike kugira n'izo mpunzi ziri hanze zitahuke. Kurikira Leopold Sharangabo.
Ni mvugo zabaje Tyson n'agahinda mbere zikwiye kwemerezwa n'umuntu wari wese umeraje n'ibyo avuga mu gihugu ubona ko no mu gihugu cy'u Burundi hari abarundi babayeho nabi cyane mbere bari munsi yuko y'ubuzima bw'impunzi zishobora kuba zibayemo. Rero twebwe ko tubibona ni uko Perezida Ndayishimiye ahunga ibibazo ubwiwe yari akwiye gukura mu nzira akwiye gukemura. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abarundi baramugiriye icyizere ndavuga imvugo nziza z'uko abarundi bakwiye guhunguka, ariko abarundi bagerageje kumva akamo kiwe. Hariho bamwe bagiriwe nabi, harimo abishwe, hariho abatotejwe, hariho mbere n'abanyurujwe. Rero twebwe muri CBDH Gikare ikintu cya mbere dusaba, turasaba Perezida Ndayishimiye guhagarika ku gufata ibibazo we yari akwiye gukura mu nzira, ahubwo akabigereka ku bandi akabona ko abandi bo bateye ikibazo, ahubwo ari we by'ukuri yari akwiye kuba umubyeyi, umubyeyi w'abarundi bose, adacaguye, atamura n'ikinono bose, akabatunganiriza, agakora ikintu cyose gishoboka abana b'u Burundi babumwe, agahuza abarundi, abarundi bakaba umwe, abarundi bose bakaba mu mahoro n'umutekano, atanya gupfa kandi atanya gukira, gutyo u Burundi bube mu gihe abantu bose biyumvamwo, abantu bose bumva ko bakwiye kubaho, abantu bose bafise uburenganzira bumwe. Mbere tukanamusaba ko n'ubutunzi bw'igihugu nabwo nyine ko baho kusabikanya ku barundi bose atakwama hari uwo wamazi ko ari we nyine igihugu wenyine kandi igihugu ari cy'abarundi bose turasaba kandi n'amakungu gukurikirana hafi izo mvugo za president Ndayishimiye kuko ni imvugo ziteye ubwoba n'imvugo zikwiye gukurikiranwa mbere zikamiyamirizwa
Leta y'u Burundi ikwiye kugaba ikazitira ibintu bikunda kononera ingana amashyirahamwe ya leta akora kugira ishyirahamwe rishasha rijejwe ibijanye n'igitoro ntirize rimere nk'ayandi biri mu mwihwezo wakozwe kuri wa kabiri n'ishyirahamwe PACSEM ni mu gihe iryo shyirahamwe riherutse kwemezwa n'umukuru w'igihugu kugira ritunganye ikibazo kijanye n'ibitoro mu Burundi vyama vyakenye Fosendi Kuma na rongoye PACSEM avuga ko hakwiye gushigwaho ingingo zikomeye zo kugwanya igiture n'isesa kugwanya amatungo ya leta muri iryo shyirahamwe na burya ritanguranye umutahe muniniya cyane kurikira Fosendi Ndikumana
bwa mbere ejo ko kwita izonga ni leta yo raba hari bwa mbere kenshi yari ishyirahamwe rya leta nk'iryo usanga haca aba monopole monopole ni ukuvuga kora wenyine uri umwe wiganza w'umwe hanyuma ugize ibibazo ugasanga nta wundi ari karawe rero ni ikintu cya mbere cyo kwiyeraga ingene leta ibikora kugira kuba ariyo monopole atazi n'ingwa nishobora kuzura zihari ikigira kabiri ni uko iyo sosiyete ni nshyashya aya mamisiyo ibyizo bijejwe na ko ari byinshi superiviziyo ngo ubushakashatsi ibintu byinshi kwinjiza igitoro ni ibintu byinshi ubwo leta yiteguye neza ku bantu bazokora muri iyo sosiyete icyo bita abantu babishoboye babifitiye ubuhinga bukwiye haba bamwe bajya na kadire bo hejuru haba bajya bafasha aba kadire cyangwa n'abakozi bato bato bari kuba birimwo cyangwa kuja muri za secretaire d'importation n'ibiki baravye neza bari kwandura abakozi babikwiye bayifitiye ubuhinga ubwo ntibacabona yuko ari bya umwanya wo gutanga ibiti hakurikije politike bwambwe hari politike yonyine dushimira aba ija amatora tugihugu uwadusanga ya sosiyete n'ubundi abantu bashaka kuyizizira bwa ubuhinga budakwiye icyo ni ikintu gikomeye hanyuma ikindi cyo bita logistike ubwo iyo sosiyete nshyashya iratanguranye logistike ikwiye ubwo amakamyo yo kwiga ibyo bitoro niba bayaguze bashyizwe bayaguze kuyakurikirana entretien muraza ibintu bya leta gukurikirana ibintu nka bene ibyo bazayakotesha barabata amastasiyo akwiye yo kuzoshikiramwo sitandreposage ubwo kabisa logistike yose ifashe ibyo bintu ubwo iriteguye neza ikintu cya logistike kugira ukore ibintu nka bene ibyo ari nka sosiyete nshyashya ni ikintu gihambaye hari n'icyo bita gestion professionnelle ubwo abazo ariko barabikora bazogera bakurikije ubuhinga cyangwa uzosanga mu gutunganya ubuzangano izo sosiyete habamo politike harimo ababyivangamwo bitwaje amabanga tugira ibi ugatusanga ishyirahamwe ririko rirakora uko ryabyifuza ikindi ishyirahamwe rya leta nkuru rishasha riba rikora amafaranga menshi nk'ayo bonye bafashe ingamba neza zo kubakingira ibintu by'igiturire byirayi ibintu byinshi bituma amasosiyete ariko agira ingorane na cyane cyane ari mu bintu bya leta ibyo rero by'igiturire n'ubunyonyezi no kugera nabi n'ibintu biremera cyane amasosiyete y'igihugu
warongoye PACSEM avuga kandi ko leta ikwiye kuzayiratanga amafaranga y'agaciro akwiye muri iryo shyirahamwe kugira ntiyasubire kuvugwa ubukene bw'igitoro mu gihugu asaba abarongoye leta kuraba izo nzitizi zose kugira leta ntiyabo mbere n'ubunyene dusubire twumvirize Faustin Ndikumana
turanda kubasaba kugira ngo stock ya beza atatu biki bisaba repo wakiguze n'uburyo bwinshi amadovize akaboneka yaje se amadovize isubigwemo irabwe amadovize ariko arasanzara mu bintu bidakenewe amadovize akaza kujyunzaza mu ngendo waza mu biki bayahereza abantu kugusanga barayanyuje icyo ni ikintu kindi gihambaye uko bisanzwe sosiyete nk'iyishinzwe yego byari byiza mugabe sosiyete ari niyo yashyize kuba itsinda mu bintu bya regulation ni ukuvuga gukurikirana kurama infrastructure iri kwakwiye kuraba igene amategeko ajyanye neza no kugira iyo sosiyete ikore korohereza abashobora kwinjiza mugabo ikagerageza gusinyira abateri bikorera utwabo bakaba aribo baja mubyo byo kwinjiza igitoro babishoboye kandi bakabashigishyira hanyuma leta nayo igashyira aba icyo bita regulation na supervision kugira icyo gisata kigende neza urabona no gufata umutawe miliyari 120 mu kigega cya leta ukawuzaga kumbure izo mida zizara minungi harigihari njini tayari kujizu wana na mandi wabuji katuru mreuta sektere prive misumandi rete tranche ae mahera kumbure swari kujizu wana mandi operatere bakabayazo ye mungani mzo kwa mjika chare itano hundi kore mida zizana minungi vili wachua jato kasusa nito stendiwe kila ni kwa raneza umba kwa waraga hombo kagira kawi nito kitu mandu ya kamo leta Eso kiri cyicarire gose zo zitizi zo riske bazirabe kuko ahandi wosanga guhagutera imbere kumbure mu nyumba sanga ibintu bikubera tubyanga babikorere ko cyane
Inzamba
Turabona nyina makuru twateguriye ko hajyo Inzamba gatega kabiri ko murakurikira ubwo bani bwose kubanyagihugu bo ku mitumba ya Kibogoya Uri mana kinyota iri hafi gisagara cha Muyinga abanyagihugu bavuga ko atagikozwe ngo amazi y'imvura aca mu miserege iri kirubakwa mu bikorwa byo kubaka amabarabara muri ico gisagara cha Muyinga ayo mazi ngo ashobora kubandanya yiha inkumbi amazu imirima n'ibindi bikahononekarira basaba leta n'ishiramwe ARB yubaka ayo mabarabara kwa gabira ni huli tuwaza bonfise niongere
abanya gihugu baba kumitumba uko aritatu ya Kibogoye Burima na Kinyota bafizubwoba kuko bibaza ko amazi aca mu muserege ashobora kwiyongera kubera imvura bigatuma amazi menshi abandanya yonona amazu yabo n'imirima mbere n'ubuzima bwabo bugashobora guhitanwa nayo mazi aca mu bihomoka Ibyo zo ngakwe ko bitegwa n'ibikorwa byo kubaka amabarabara y'amabuye ivyo bita route pavé mu rurimi rw'igifaransa abanyagihugu batari bake bavuga ko hari amazu n'imirima bimaze kononekara bakifuza ko bitobandanya abanyagihugu basaba bajeje intwaro n'ishira hamwe ARB ririko ryubaka ayo mabarabara kuja hamwe bakiga ingene botunganya neza imiserege y'amazi kugira ngo ibintu byabo ntibibandanye byononekara
Haciye igihe amazi yavaga ku mazu muri icyo gisagara adutera cyane cyane nk'aha mu Kibogoye iwacu ibimanga bisigaye ari byinshi kandi binini cyane bamwe twaratakaje amazu kubera ayo mazi abandi batakaza indimiro nyinshi aho indimiro zatwawe n'ibihomoka biguma byaguka uko iminsi igenda yahera Mikino gihe ikigo ARB gikora na barabara kiriko cegeranya amazi ava mu gisagara ca Muyinga ndetse nakenga ko izo ngorane zigiye kwiyongera gusumba kuko amazi azaba ari menshi atayazoba agishobora kuja aranyegera mu kuzimu jewe rero nkasaba abarongoye intwaro kuvugana n'abajejwe ivyo bikorwa mu kigo ARB badukingire ayo mazi bayacire inzira izoyatwara gushika mu mwonga aho azoshikira atakasubiye konona mu nzira azogenda aca
ishirahamwe ARB ririko rirubaka ayo mabarabara rikavuga ko ritahura imyidogo y'abanyagihugu rigasigura ko rizokora ibishoboka byose kugira ngo ibintu by'abanyagihugu n'amazu yabo canke imirima ntivyononekare
Urakoze bofise niyongere na yabarimye ibigori bategekwa kwandikisha umwimbo wabo kubakuru imitumba imbere yo kushora kubigega vya anagesa ngo ningingo izotuma bakingirwa ivyo vyasabwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu hari ku munsi w'Imana munama Martin Iteretse yakoranye nivukira zo mu ntara ya Kayanza umushikiranganje avuga ko iyo ngingo yafashwe kubera hari abadandaza bikika mukiza bakaja kurangurira ibigori muri Tanzania bigugwa make bakaza kwishorera mu Burundi
mu gihugu cy'u Burundi batubwenge ko barumvise ibigori ko muri Tanzania bizimbu cyangwa bagenda barakura pa stock n'ibyo batashoboye kubika bacha abandi babisha kugira bazoba dandani mugo twapanze kungene itigezo kugenda kire abandi mfatishe baduhe muki ko twavuze ko ubu Bavuze ko umuntu wese yemye ibigori yandikisha ku mukuru w'umutumba na quantité estimée azorekorta cyangwa ariko arandike kugira aba escrow baze muri sirikwe uko nje niko numva ko hariho abantu bambiye ko bashoye itoni 15 ndiko ndaraba paraport y'amadone acambaza none ibi bigori byavuye hariho n'uwampaye situation nabonye mbira ko hari abazoshora benton kenze ndabwiye ati none umurima yabirindiyemwo murawuzi sinzi ko umuntu aho Umuri mudahari w'umwesko ubwo zofata n'ingingo zindi
Mushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Martin Iteretse yabivugiye kuri radio Isanganiro Nonga ha tuce tugarukiza amakuru tuko turashikiriza kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata cy'utunzi n'ibidukikije tuce dusozera ko aya makuru twateguriye kuri uno wa kabiri reka shimire mwe mwese mwari muduteze abiri shimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya kuri mikoro mwari kumwe na Edi Claude Nazwe ndabifurize kuranigwa mu byo murimo na utakuye radio Inzamba agateka kawe.